Murajye umva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Turazi neza kwa ta muntu azobatera ejo, kuko turi bihanganye twarekanye ko dukomeye, hajya nta numwe arota dutera kuko arazi yuko yoba yikwegeye ikara mu bushambara.
Uyu ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, Evariste Ndayishimiye, yari mu kirundo uyu munsi. Ni amakuru y'u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, Evariste Ndayishimiye, uyu munsi rero yari mu kirundo, yabwiye abaturage b'iyo ntara ko nta ushobora kubatera, yari yagiye mu bikorwa rusange. Jean Bosco Ndarurinze aratugezaho iyi nkuru.
Turi ku musozi wa Nyakizu muri komine Busoni. Muri ico kibanza hari kubakwa ishure. Abanyagihugu bariko bifadikanya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye mu bikorwa rusange byo kubaka iryo shure. Icamushikanye mu kirundo hanini kwari ukwifatanya n'abandi bagumya banga mu birori byo kwigina insinzi y'umugambwe ahagarariye, ariko yashikirije ijambo muri ico kibanza. Yahamagariye abarundi gukora no gutahura neza ijambo gukora. Ngaha umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuga ko hari abariko baradugira kuri iryo jambo kugira bagwanye ibikogwa. Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uramutswa u Burundi, ati gukora n'iteka kandi no kwikura akagaye. Kuri ivyo vyose yahamagariye abanyepolitiki batavuga rumwe kutitirira ibikogwa rusangi umugambwe CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye avuga ko kandi abahunze bahenzwe n'imburakimazi ziterekwa ibikogwa, amyesha ko atabahunze batotejwe na leta.
Hari imburakimazi atakindi zikora atari gusamaza abene gihugu. Twarabibonye muri iyo minsi heze. Twarabonye abene gihugu abatera ubwoba ngo habuca haba intureka, hanyuma abene gihugu bagata ingo zabo bagahunga. Muga twarabonye ko ari kugira ngo muri abo bene gihugu bakuremwo imiyabaga yo kuja kwigisha ubwicanyi. Nagira ntera kamo abahenzwe bagahungira aho hakujya mu Rwanda. Barazi ingene bagiye, ntibagiye batotejwe na leta. Nikimenyamenya harabaciye ku kibuga cy'indege baragura amatike barurira indege baragenda. Hari abafashe imiduga baripakiza bagasangaja ku rubibe iyindi miduga barindiriye. Nta leta yabatoteza rero, kuko bacamwe barabara ricungerewe umutekano. Baca ku kibuga cy'indege gicungerewe umutekano.
Uwo munyapolitike arongoye umugambwe uri ku butegetsi agira ko ahumuriza abanyakirundo, aho avuga ko iyo ntara bama bicura ko ishobora gutegwa ishigikiwe n'u Burundi bwose.
Turazi neza kwa ta muntu azobatera ejo, kuko turi bihanganye twarekanye ko dukomeye, hajya nta numwe arota dutera kuko arazi yuko yoba yikwegeye ikara mu bushambara. Ni muremereyo ntimugira ubwoba abarundi bose kuva mu manuko hagati mu gihugu mu burengero mu buseruko barashigikiye abene gihugu bo mu kirundo. Twama twikeka ko aribo bohava bategwa, mugabo turazi yuko atawuzokubahuka u Burundi. Imana niyo ibukingiye kandi zokwama ibukingira.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaciye abandaniriza urugendo rwiwe ku mutumba wa Rurira. Muri ico kibanza niho hubatswe ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Busoni, akaba ari naho yifadikanirije n'abagumya banga mu birori byo kwigina intsinzi y'uwo mugambwe mu matora mu 2015. Ivyo birori bikaba vyabereye no mu yandi makomine yose y'u Burundi. Mu kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Indinganizo nshyashya y'inyigisho mu mashuri yisumbuye mu Burundi ishobora gutuma abana barenga 80,000 bajya mu mihanda, biravugwa n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB mu magambo ahinnye y'igifaransa. Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
bamwe mu bavyeyi babo bana batamenye ikibazo mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro no mu myaka y'icumi bafise amakenga kuri kazoza k'abana babo abo nabo bazoca bamara umwaka bicaye imuhira kugira bazoje gukura ubwa kabiri ikibazo cyo kubandanya yisumbuye autodidaxi mu rurimi rw'igifaransa ivyo byatangajwe mu minsi iheze n'umushikiranganji w'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi umufasoni Jean-Pierre Ndirahisha uno muvyeyi wo muri zone ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura afise umwana yananiwe mu mwaka w'icenda Emmanuel Nzigamiye avuga ko abo bana bananiwe bashobora kuba bambuzi
maze kumva ko hari ibihumbi 80 barenga ntanumva ko nuwo yiwanje arimo ikintu kibabaje cyane yanaciye numva ko muri jewe hagutse ibintu byinshi by'ingaruka z'abo bana zigiye kubaho mvashe nka karorero nk'icya mbere inzoya zahora zitogwa kuma yarara na kare bataronka umwanya wo kuja mu bintazi nk'ivyo mbega ubuho bigiye gucurika cyo ni kibazo cya mbere nibajije icya kabiri kubahungu mbega ko hahora hari n'ubu suma abatera makati umuntu ari karahita canka bakoresha ububi burenze nk'inkoho mbega uhoho bizogenda gute bizorenga ihaniro kw'abana bategiriye baje niyo bava mbega batazokora ivyo bobo bizoba bimeze ico ni kintu cane cane yibwo bakandi kinte umubaro ni ntuntu kose
n'umurunani rw'amashira hamwe yitagateka k'abana Fernandebe amakenga ni yose kuri abo bana Jacques Nshimirimana arongoye ugo runani yerekana ingaruka mbi kuri ubwo gwaruka nk'uwo muvyeyi wo mu gisagara ca Bujumbura
abana barenga 180 ni abana benshi cyane barimo abana babigeme barimo abana babahungu bamaze umwaka atatu ariko barakora bashobora kuba facilement manipulé abana babigeme bashobora gusambura ingo ziri mu gihugu bashobora kubaka hataragira ibyo bigasubiza inyuma kagateka k'abana twari ko tunigana turondera yuko twoja kugwega ibindi bihugu bigeze ko by'ubuzima
Emmanuel Nzigamiye umwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura asaba ko bagira igikozwe kugira abo bana ntibabe abo mwibarabara
nuko mu vyukuri iki kintu bogerageza bakimvira kubana na cane cane banyarucari nyene cyo bahironya kubahwa ndamuteya kamo kwe nabo bavyeyi nubwo tutari kumwe yo kwiyumvira iyi ngingo bakagerageza bakayiga neza abana ntibaje mwibarabara
urongoye urunani Fernandebe ruhurikiremwo amashirahamwe yitagateka k'abana asaba ko hoshirwaho umugwi wo kwiga ingene abo bana bofashwa mu kurindira umwaka bitegurira gusubira kuzokora ubugira kabiri ico kibazo ca leta
ico tubona cokorwa nuko vuba bwango hoshirwaho umugwi wiga ibi bibazo ukiga ingene aba bana bagiye kubaho ingene bagiye kurindira uwo mwaka kugira bazagaruke gukora ibibazo
bamwe muri abo bana abashaka bazoca baja kwiga mu mashuri y'imyuga muri buri komine mu gihugu bitegekanijwe ko hategerezwa kubakwa ishuri ry'imyuga umuyobozi w'igisata c'amashuri y'imyuga mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi yemeza ko aho mashuri atari ariko arubakwa Dieudonné Gahama avuga ko ikindi kibazo kijanye n'ubukene bw'uburyo ibikoresho n'abigisha ariko yizera ko hazogera ku inyigisho z'imyuga zitangura ivyankenerwa byabonetse ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama mu Rwanda inkwi ziracyari ikibazo ariko si cyo kibazo cyonyine bafite n'ikibazo cy'ibiribwa nk'uko babiganirije umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni dore inkuru ye
Abatari bake mu banyagihugu bavuga ko inkwi ari ikibazo impunzi zivuga kandi ko zifite ikibazo cy'injya ibi bituma abantu bakimigwazo kugira ukwezi guhere aba ni bamwe mu twayaze
inkwi ziraduhanze nukuri raba nkanje mfise imijyango nk'ibiri turi babiri ariko baguha inkwi zingahe zibiri bagacuba kugira ngo izo nkwi zizomara ukwezi kumva ko ari ikibazo kibabaje cyane nari nibaguha bya bigori byo bataguhaye ka gakwi kazobiteka umva agakwi kamaze guherana n'umunsi umwe bagaca bandika ko ari inkwi zizotumaza ukwezi kose nukuri bihwana n'umunsi agakwi k'abantu udukwi tw'abantu babiri naho nyine wacanye neza mugabo byanditswe ko izo nkwi tuzikoresha ukwezi
Kibazo nyine ucuje mu kibazo ni none nyine ubabigenda gute uri yaraje ukagomba irondeza ukuntu kose mugabo ucugurisha rya garama ukagurudukara cha wemera ugaheba nyaruka gute garama yo mu gitondo kwari guteka saa sita rika turihebe tugurudukara tw'amajana abiri kugira baze gukoresha ku mugoro
twebwe dusaba kabisa kudukwi n'ukuri urukwi murazi ko ari cyo kintu ariko kirumara iyo umuntu atarose urukwi imigambi yose bipfuye twebwe twasaba kabisa ko inkwi boshobora kutukwi boshobora kutukongerereza twebwe impunzi kabisa inkwi ziratugoye Ego ni bintu bitugoye cyane.
Ubushikiranganje bujeje impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda midima bamenyesha ko iki kibazo cinkwe bariko baragenda bagitorera umuti mu gutanga amashiga ziganyinkwe. Claudette icegera cy'umushikiranganje wa midima amenyesha ko kuba impunzi zikoresha inkwe bihungabanya ibidukikije.
Ku mpunzi 163 ngo niko kuvuga ngo imiryango 132 dukoresha inkwe buri kwezi no kuvuga ngo mu gihe gitoya wasanga kubera ikibazo cy'impunzi ibidukikije byangi. Niyo mpamvu rero ministeri yahisemo ko twagenda dushaka uburyo bwagenda bworoshya bugabanya inkwi zikoreshwa. Ni muri ubwo buryo rero hatekerejwe gukoreshwa imbabura zigabanya inkwi zikoreshwa ugereranije nizo bari basanzwe bakoresha. Ariko turimo tugana ahantu wenda tuzagera igihe ntidukuye dukoresha inkwi cyane tukagenda dukoresha ubundi buryo.
Mwishyirahamwe HCR nabo nyene bavuga ko bariko bakorana n'ubwo bushikiranganje kugira bafashe iki kibazo gihere. Saber azamu arongo HCR mu Rwanda avuga ko gukoresha biogaz mu ikambi bitoroshe ariko iki kibazo nabo ngo kirabarajishinga.
We are looking into innovative way of providing domestic fuel instead of firewood.
Umuntu umwe aronswa urukwi rumwe mu kwezi kose ni mu gihe ugo rukwi abarukoresha bavuga ko barukoresha umunsi umwe. Bitangaza abazikoresha kuko ivyo kujya bahabwa bisaba gutekeshwa inkwi nyinshi kuko ari ubwoko bw'injya butoroshe gusha. Impunzi zitanga karorero kunete z'ibigori n'ibiharage bitekeshwa inkwi nyinshi kandi nivyo baronswa ahanini. Basaba abagira neza kubafasha kugira ngo izo nkwi zongererezwe nk'uko amazi yashoboye kuboneka. Mu ikambi ya Mahama, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Na jesije mbona urugendo rubaye rurerure abandi bo baramenya si bivyanje pite gashayive
isawa cyane gose atwoma nawe ni sawa bivyagenze gute
reka sigaho nta vyanje bo byagenze gute bigisure kiraho ufise tabona ko byagenze neza
byagenze neza cyane koma ndashimye
eh
ahantu abayo wa mbere yiga bampaye na prira aho ko cye numva secondaire ndayikunze cyane.
Yigukundiye shera ryoshye nyene ariko uvufise amashanse. Ushitse utabura uko kose. Panza mpayo bilete yawe ndabe.
Akirangiye imananje gore nda.
Uraburabi iki? Sinabwiga ivyo ko vyagenze nabi. Nimanje mbatomoye nayobewe.
Nkoreye dodo.
Yego.
Ha chosha, la ne prochaine zobitora, sivyo?
Nangana. Hari vyara ne prochaine bikirimwo gasha. Ninda zondira umwaka wo kudubura.
Eh.
Dawe.
Irega kudubura nibisanzwe do.
Yego sha, kaniwe
vugi. Muhire baragushagurira mugabiherezo bazogutaha.
Ivugira shanta byuzura cari muto. Ja ubona ubwanje buraheze shanta niki. Kandi gese ndabitahura suko vyari kugenda. Kwanza reka nitahire hamve mu maso.
Uya Doline reka kucumvuka nawe.
No shaka mbere.
Ndakira ni wowe busoyo be ufishura ryose. Ndindira basi dutahane.
Nyaruka shangende nishikane nk'intama ku macuniro. Imituraga ringweko. Uivyago vyagiye nuko
na basi ndagutwaziye shakoshi reka nokugendura yikwega hasi cyo do rosi kwaraje
kivyo ntumbaze gice ndiko ndabona akakanya n'igiti nza kumanikwako
ivete hagarara gatonda kuramutse jean namwe murakwakwanya gose
aha twari tumise sha twitahi none ni sawa
yego ni sawa n'ukuri ndababonye
cyo ndabaye ndagenda abashe ive Urasanga imbere je ndigiri.
Nibiki kumenga Dorine ntameze neza?
Yayobewesha.
Amuriwa
baramwica no kubu.
Apana. Yo. Ntacho sha azomenyara ne prochaine. Erega nibishika.
Nanje niko namubwiye.
Ubusara
shavuye mugabizo muhera mu rukeri.
Wagize neza. Yego sha. Mugawe wesha numvise ko wabiki, wabikubise hasi. Sha. Ngo atari kibanza cha mbere ntushirwa felicitation yive
merci beaucoup
anatanze
gayem
apa
nari nziko na biology ya wa mugabo yananiye
kunanira wewe oya cenda kwizeye nukuri naryohewe cyane numvise ko atakugiye imbere mu manota nti sinogenda ntabikubwiye
merci sha umeze neza rero ngira ntanje kwere ku muvyeyi wanje abana neze baranye
ego uko biri kose wakubyaye ntiyidoga kabisa reka menda guherekeza gato twe turayaga nibaza ko atangorana
oya ntangorana nta ngo twigire
ha urugo ntirugenda rutankuyemo niyo kotsa je ngaho shanda kwereke
habonga
sa
muraduhaye
ni wewe ga mugenzi
yego
karibu aho gufashe kubirondera amahoro hanje
amahoro rumina
amahoro
urazisatuye n'ukuri aho ivyo bitu bingana uko kose ni wowe ubihejeje
cane ash reka ahubwo menda ruhuka n'akazuba mbona kari kenshi karibu sha twicara ha kumusaya w'inzu hari agatutu
yego
reka ndakuzane agatebe wewe usa neza ntiwicafuze
ntavyo amatebe ngaho sigaho Reka niyicarire ha mutwatsi mbe ndigororera amaguru aho rero amakuru yawe erega nari mukwicwa n'inkumbu cyandarahira ko ntarara ntakubonye
ndahenda n'ukuri aho bona na jewe narinda gukumbuye wa mukobwa we
yego
kandi wewe uzurampe bakandi uziko ari wowe mfise nkubu ibibazo nagira nta nize wamenye
kuri nkamenya namba none wewe ntaje kukuraba ko ntakuronka ngira rero wagize ingorane nyabafite kandi
sigaho wa mugore we
Eh,
mbe nari kuronka umwanya wo kugutabaza, ko nari ko ndavumbagara mu ivu ngwana.
Ipo?
Ha?
Ugwana?
Yego eta.
Yakugendeye gutega ntunze ko aho rutekereje garuminata.
Ugira ngo ni jewe?
Eh.
Wa mugenzi wanje Matama, yaritoye wa muntu waraza nishavugishi.
Eho.
Ngo mama ngomba kumurungikira ndebere mu gasho. Ngo nije ndiko ndabatera ingorane.
Mana yanje we. Uhu. Niwe yakumari ibiti hama ngo niwe ubateye ingora
ntuze u ibara ngo uravuga ndaguhereza
naho
yari ubahutse aravuga ngo nikubera ntagira umugabo ngo shaka kurunka mugasha umugabo wiwe
yemwe ka
ngo iyo ninziginyishe uranyumvira handera nawe
mukama w'ikigo ubwo matamara gongoye mu mutwe
ha
uwo nuko mwihoza ruminata
sigaho
urumva ko ari isheshe ry'umugore Nibari niko rirakwigenza.
Mbega bore ka kunyigenza ho gutegasha. Erego urugo rutari mu mugabo ntari kitari tengera.
Reka nawe kutubifata uko rumina. Rutagifise umugabo.
Megasha.
Rurimo umupfaso ni wijunja ni jambo. Kandi nta upfa kugwitereramo.
Reka sha handera buryo umugabo ni nkenerwa mu rugo.
Ndabizi nuko.
Ahi aba kiriho mba nirirwa ndagwana canke nsenyagura ibiti bindi ushinguvu.
None ko yigendeye garumina nawe. Wowe wo kuhahagarara. Ntihagira ahubwo ukurengera. Erego uvunitse. Acamenya gucumbagira mukobwa. Lego. Kandi wowe mbona unabishoboye cyane.
Norekera gute kandi byose bya hano bindaba. Cyankanura nyabuna nkacika umushinga ntahe mu rugo. Nayo bandebere bibaza ko ari gufyina tuzonyinyurana.
Uti kuba umushinga ntahe. Urindura muba. Ni wo murondera hanyuma karongo. Eregura cyari inkumiru minata. Ntacho wifata nk'umukeke.
Nuko. Cyaba subira kurongo. Ekada. Bemwe wo kumva ngo minata gira yihereza umuntu. Yo kwibaza ngo nasa
ko wasaze gute erega ni ibintu bisanzwe kurongo
ewe mukamwa
erega ntuzobuharitse kukuru umupfakazi londera nyabuna uza ragufasha
eka ndakwisabye hanje nana numva ntashaka gusubira kurongo gwa ngo niteri ngorane nza n'umuntu yoza arantubukira abana ninge nari impfuvu frida ndigumira
erega ruminata hari nigihe wosanga uguye ku muntu agufata nk'umwami kadumwe n'abana bawe n'ukuri kwa muntu wibaza ngo abagabo bose nibijyanye n'ukuri kose reka kuba wigira ibintu di ahubwo mperekeza nigire nimba ntashaka kurara ngaha
ubu n'ukuri ibyo bintu by'abagabo ntavyo ndiko ndiyumvira hoga iyo ndakurenza imitwe y'inzuzi burantwenza
Gahoro gahoro wa muntu ntumbomerere kwinzu. Karibu.
Namba ari gahoro gahoro nyene. Urakoze kunyaki.
Eh gome karibu. None kumenga urashavuye namake. Cyuburande ubwo?
Ampisi uruba usekomba zigituma shavuye. Ugira ntukizi.
Tori.
Sa?
Urazi ko nakunda kukubona usagutse. Basi cyara ngahureke kuguma uhagaze. Hamumbwira iki kubabaje.
Kwicara ndicara kandi sindava bikorohe ndakubwiye. Ariko gabizozo waruba usuramenda ndajangaho ndani kamenyo. Ngo nzomenya kumbe wanciyemo.
Oya Dorine reka kuvuga gutyo vraiment. Urazi kivyo atavyo nari kugira?
Uti ntavyo ari kugira. None ivyo wagize vyo nibihe?
Umve Dorine. Karume toi. Wicare neza hama tuvugane kome nk'abantu bakuze. Urazi ko kayawe yari igoye cyane kandi amanota yawe yari mabi.
Sa? Uhageze kumbwira ko nari mfise amanota mabi.
Karume toi.
Ko kijya gihe atavyo wambiye. Ko wampenze ngugiye kubijamwo. Amanota yanje ntayo waruzi.
Narinda yazi nivyo mugabo vyanze ntakundi nari kugira shadow kandi ntiwocu ntakishavuga utyo kose kuko sikosa ryanje
uti sikosa ryawe nijya wonyene kuko ni utashikije ivyo twavuganye
mukama wanje
mbeko je nashikije ivyo nakwemereye na ukampenda
dori nyumviriza shadow
ndakumvirizirira
ndagusubire mu sikosa ryanje
nijyande
twe bosco ntako ntagize yarananiye kandi nawe urazi kwagoye sivyo ndinda kukubwira
igi wanyemera kumfasha ntiwaruzi kwagoye burya
narinda
Chengo wa shaa kushika kuri bijanyeni. Shaa. Wala nshobo enu kuri.
Eka na habja hukushobo rabili mwosha. Kandi fasa ale imposible. Niri nete nui. Nune wa shaa kangire enu. Njiki mana mihindira mano.
Bizoza.
Saa.
Nuku vuzi. Kwa menze nguzo mfashande mela tulajama na. Ugaruse kumba za kuri imana. Ige tukwanja mana nuwa luzi kutariyo. Change vyahindutse mu nyuma.
Dorine, leka kundenze nduru kandi empe do respect. Ntwibagire ko numwigisha wawe. Mbeho hikose uri ntako byose. Nije nakubwiye ngo ntiwi. Change ngo uje kubesha ugura ama telefone. Mbarira.
Umuntu asonera uwisoneye.
Uti sinisoneye jewe.
Bizoza ndakubwire. Umuntu asonera uwisoneye.
Uti Jesse.
Igihe twajyamana. Wowe wari wibagiye kujyamanya n'umunyeshure wawe.
Ibyo birakuraba.
Iyo uba wisoneye, wari kujyamana nanje.
Nabyamana nanje.
Wowe ntibikuraba, wari gukora ibyo twavuganye gusa.
Mbeho hi uba wisoneye, wari kuryamana n'umuntu utazi nguro nk'amanota aho kwigukamenya nk'abandi. Kandi byongeye. Sinagufashe ku nguvu, waje ubishaka kandi utahira aho ushaka. Nkurakwindurure.
Abaza ngo nyikure bikorohe gabizo.
Ngo wasatse.
Wo mungaye kabisa.
Jewe.
Nanje nzokwereka ico nzogukora kandi ntuzofunyibagiye.
We wongire iki?
Uti nzoku uti
nabugire. Abana bubu ni hatari.
Ni hatari nyene. Igumira aho nshanzokwereka. Ukagenda utabonye umutaho guhagarika bakubwira ko wafashe ku nguvu.
Njoba
ntari Dorine. Wewe nyene. Jenge kukwitwara kandi bitarenze uno munsi. Urafyumva?
Dorine, leka
kukubi
binu njivyo shaa. Leka kukina nubuzi ma Dorine, tekana.
Nekana mubi. Ahogo nukuiji. Nge gutangu la kuri la muhira mbuge kuwa mfashe kuunguvu. Chani ya kubivuga. Hama wa mpinyo wazowana parivye. Mbisa kwanza ngende ndake kuguta kumanya sha.
Kama kikongo. Oya, oya, leka basi dori. Ndagu sabzi kikongo wichare. Tubuga neneza. Kandi vuga buhoro buhoro. Nihagi ukumva.
Ndakubwira gabizo.
Sa.
Ibyo ariko byumvira imbere yuko nyobegwa kwanza simbona nico nkiriko ndavuga nuwafashe ku ngubu bisa kwanza nigiye
mama ndahumiwe yeye
mawe wa mawe hehe
ipo nta mukobwa avuze induru gutyo wa mwana we none wari winji rambura ehe ngena hemagurika
hajye roga mawe na wacha kaongo afise mukobwa Nende jembe na rumuhungu.
Ha? Nirekerera we shanje dio ndumukobwa
nyine.
Ewe yemwe. Nakure kuri umukobwa nyene mwana. None ko bari kurahamagara gutyo washakiki.
Nze nyihuru nziza cyane. Asi tabere ndashitse muhira.
Eh inkuru nziza gahivete.
Eh.
Ngaho mbwira numve.
Oya si yakuvuga. Eh.
Zana turabi, turabi, turabi. Eh, mawe heraba kaifete kawe akande ndagaru.
None wanje.
Sha, nurumwana uri kimene kegenda.
Eh, utuwambere.
Ego.
Ewe yemwe. Ive wabayi wambere.
Neza cyane ma. Kirezera ko hagira uwunci imbere.
Ego.
Ega ma.
Ive ndakwemeye.
Ndakwemeje
kwese.
Yo, Asha nije navyaye na yabandi bari henda.
Wasi.
Umukobwa wanje yibera uwa mbere gusa. None abigisha bakubwiye ngo iki? Ngwaze ubwenge.
Ego prima bambiye ko nzubwenge ega bagena
gakira. Eh, nagashimwe baguhaye. Erega yemwe byari birori. Umveje dio ivete wacu bamuhaye nagashimwe.
None abenye amaba bagashimwe. Hari kintu kiboneka rimwe ngaho cabayega ma. Ano bari bisanzwe.
Eh, uti simbone karimwe.
Reka.
Hari ufise umukobwa bwa mbere atari jewe. Ngira sha Ivete bagwaye iki?
Ndiye ko ntazo kwigira ndi hamenya.
Yo.
Ndabana bayiwanga.
Yo! Aho mwana. Urante turiye gucyo nyene. Ah, sino so kugogwa namahera yo kwishure yawe. Oya nokuri nawe kwiye ko ndaguha gashimwe.
Aha habe maya ndabise nigire uko ndo batacho ndiko ndakora hano ari utabaye wa mbere ga mama ntawe yaramenye
oya mwana nje didio na urazi ko nezerwe ko wamenye naho nari nibagi kugushimi ahubwo aguma ngaho ndababwire mwese kuko muri abana banje
ah reka kwisaza rero didi
ko ndoronga aho
cyo kimwe nanje
mbe rero bane banje nukuri muranezereje gose kandi muranteye iteka yaba jidio yaba Ivete mwese murangyoheye ivyo bintera ingoga kuko chamura ko ntasabira ubusa ndiko ndabaronderera kazoza
ma nukuri ndakubyire bashe iyo twaguterisa n'iryo wewe gusarindira buki biri nyuma birahinda
aho mwananje muze mubandanye uko ntibaze bagire ngo babana ba wa mpfakazi bamunaniye none
kiranaje akuti kuko sisonisha ma aho gore kambiki no biretaye abanje gucana ntituze kujya dukeje
akoga se
abana banje bomenya bose n'amanota meza bakararira ibijumbu biragatsindwa aho gore itegure twigire kwibare Nanda baha kanyama kwa kubashimi.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 Amajana 372, amajana 940. Studio Ijambira abasenseye naho butaha.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibigano byacu rero by'aya makuru n'intamenwa mu kanya turabadushoje mu masogonda make ya gusa nabibutsa yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi Evariste Ndayishimiye uyu munsi yari mu ntara ya Kirundo hanyuma abaturage bamubwira impungenge bafite ngo uko bashobora guterwa nawe ababwira yuko ibyo bidashoboka ntiyigeze avuga wabatera ariko mumaze iminsi mukurikira makuru bwo nk'uko namwe muriyumvira. Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane rero, maze mugira umugoroba mwiza, mukomeze muryoherwe na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.